1위 니즈비티 아메리카. 아메리카 리반다냐 kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi n'ikinyarwanda i Washington DC muri weneza nshuti mwese turi kumwe muri uyu mwanya ni muri kumwe na Angel Fidel Niyongabo tubahaye ikaze mu biganiro byacu
uyu munsi haramutse habonetse nk'umunyarwanda ukora ubushakashatsi akavumbura urukingo rw'indwara yugarije abanyarwanda icyo gihe aba yakoze igikorwa gikomeye kizagira akamara abanyarwanda cyo kuba intwari mu kiciro cy'abaganga
Wano mushikiranganje jejwe nkino no gwaruka mu Rwanda mu fasoni wacu Julien avuga ku munsi wahariwe indwara z'igihugu mu Rwanda. Iyi nkuru uca kimena yandi makuru avuga hijyana no hino ku isi arimo irangira ry'inama igiriye ya 2026 y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika yagisabiba mu mpera z'indwi turangije n'amatora yo guhitamwo abazoserukira imigambwe yabo mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kwa 11 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turayagaruka ko mu kanya gato. Amakuru tubafitiye yo hijyana hino duhere ku nama igira iya 2026 y'umuryango w'umwe bwa Afrika yarangiye mu mpera z'indwi turangije ya Addis Abeba ku mugwa mukuru w'igihugu cya Ethiopia Uburundi nibwo bwashimikiwe ko cyane ku rutonde rw'ibibazo byihwejwe umutegetsi mukuru w'urwego rujejwe amahoro n'umutekano w'umuryango w'umwe bwa Afrika Ismail Shergui yatangaje ejo ku Imana ku muryango w'umwe bwa Afrika utazorungika inteko zijeje gucungera umutekano 5000 zari zatekekanijwe mu Burundi president wa Burundi Pierre Nkurunziza ntiyari yitavye inama y'umuryango w'umwe bwa Afrika leta yiwe ikaba yari yagabishije kwirungikwa ry'izo nteko zijeje gucungera umutekano mu kuvuga ko zobonwa nk'inteko zijeje gutera igihugu aho kurungika izo nteko mu muryango w'umwe bwa Afrika uzorungika umugwi w'abategetsi bakomeye bawo ibujumura kuganira ivyerekeye ugushobora kurungika inteko zijeje gucungira umutekano umuyobozi w'ishuri ryigishya ivyerekeye amategeko muri Kenya PLO Lumumba avuga ko adashimishwa n'ingingo y'umuryango w'umwe bwa Afrika yuko tarungika inteko zijeje gucungira umutekano mu Burundi mu kuvuga ko umuryango w'umwe bwa Afrika wasubiye ku ngingo yawo kubera impamvu za politiki amenyesha ko iyo ngingo ibwira abategetsi b'u Burundi ko bashobora gukora ivyo bashaka mu gihe umuryango w'ubumwe bwa Afrika uzo uri kuri abahirye avuga ko ari ibintu bibabaje umutegetsi mukuru ajejwe agateka ka muntu mwishyirahamwe mpuzamakungu ONU Zaid Rab Al Hussein arafise impungenge zikomeye n'ibibazo bitera byiyongera mu gihugu cy'u Burundi akaba yagabishije ko hategerezwa gufatwa ingingo zigenewe gutuma igihugu kidatera kija mu kaga Zaid Rab Al Hussein yerekanye uno munsi kwa mbere ko ababajwe n'ingingo y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika yo kutarungika inteko zijeje gucungera umutekano 5000 mu Burundi amenyesha ko ingingo yo kurungika izo nteko yashizwe ku ruhande muri iki gihe mu gihe ibindi biganiro n'abategetsi b'u Burundi biriko biraba Zaid Rad Al Hussein yabwiye ijwi rya Amerika ko uruhagarara n'ubwicanyi mu Burundi ari kimwe mu bibazo bikomeye cyane ku byerekeye amakungu muri iki gihe amenyesha ko twigoro tw'amakungu tugenewe guhagarika uruhagarara n'ubwicanyi mu Burundi tutariko turakora Zaid yizeye kubona amakungu abandanya ashimikira ku Burundi ko bizogira icyo bihinduye amenyesha ko umugwi w'abahinga bigenga w'ishyirahamwe ONU bariko batohoza amabi abera mu Burundi uzosohora vuba icyegeranyo c'ivyo uzoba watohoje Leta ya Iowa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangujwe n'umunsi wa mbere amatora y'abazohagaragira imigambwe yabo mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kw'11 amatora ategekanijwe kubera mu mashure 1681 mu bibanza by'abajejwe kuzimya imiriro no mu bindi bibanza muri iyo ntara abakandida babiri bari imbere y'abandi mu mugambwe w'abarepublika umugwiza atunga akomeye cyane Donald Trump na senateur wo mu ntara ya Texas Ted Cruz n'abandi bakandida batari bake bariko bagirisha yandi makoraniro mu gihe amatora yegereje abakandida b'abademokrate bakomeye Hillary Clinton yahoze amushikiranganje jejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na senateur wo mu ntara ya Vermont Bernie Sanders bariko bahiganwa bikomeye cyane Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mubandanya gutega amatwi amakuru twabateguriye Intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu mu gihugu cya Siriya Stefan Mistura ariko agerageza uno munsi gutuma ibiganiro by'amahoro bibandanya i Geneve aho leta y'igihugu cya Siriya n'abaserukira abayirwanya bitavye ivyo biganiro yamara bataragira uruhara ruboneka muri vyo abategetsi b'ishyirahamwe ONU bavuga ko ibiganiro byari bitegekanijwe no munsi kwa mbere hagati y'intumwa ya ONU Staffan de Mistura na baserukira leta ya Syria byasibishijwe. Umuvugizi w'umugwi ukomeye utavuga rumwe na leta yatangaje no munsi kwa mbere ko yaronse inyishu kwa mugwi waronse inyishu nziza kuvyo usaba byo guhagarika ibitero vy'indege z'ingwano no kurekurira imfashanyo gushikira ibice by'abagwanya ubutegetsi. Inteko z'igihugu ca Syria zifashijwe no Burusiya zirongereza zarongereje ibitero no munsi kwa mbere zikaba zagize igitero mu buraruko bw'igisagara ca Aleppo. Abatavuga rumwe na leta bavuga ko ibitero vy'indege z'ingwano vyica abasivili byari bitegekanijwe ko intumwa ya ONU abonana n'abatavuga rumwe na leta mu mpera z'uyu munsi. Umunyamabanga ajejwe intwaro yo hagati umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati muri Antunga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Sally Jewell yarangije urugendo mu karere ka Afrika yarurangije ku munsi wa gatandatu aho yahagaze ubwa nyuma mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Yateye akamo kuko amakunga akorera hamwe mu rugamba rwo kurwanya ubucuruzi bw'inyamaswa. Jewell ari mu bayoboye umugwi washyizweho na perezida wa Amerika Barack Obama ku vyerekeye kurwanya ubucuruzi bw'inyamaswa. Jewell yaragendeye Ubushinwa, Vietnam, Kenya, Gabon na Namibia aho yaganiye uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ivyo bihugu bishobora gukorera hamwe kugira bizimanganye ubucuruzi buciye kubiri n'amategeko bw'inyamaswa. Mu gihugu cya Afurika y'Epfo Jewell yaragendeye ikibanza gikingiwe c'inyamaswa Kruger National Park aho abahiga inyamaswa mu buryo butarekuriwe n'amategeko bishe rhinoceros amajana n'amajana kubera amahembe yazo. Mugenziwe w'igihugu cya Afurika y'Epfo umushikiranganje ajejwe amazi n'ibidukikije Edna Molewa yatangaje ko igihugu ciwe kitacitse inkokora ko kizotsinda urugamba. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mubandanya kutwumviriza mu Burundi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri radio yacu voa@com. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere duhere mu Rwanda. Urwanda rwahimbaje ku nshuro ya 22 umunsi mukuru w'intwari z'igihugu. Ibirori byabaye mu byiciro bibiri icyitabiriwe n'abayobozi bakuru barimo President Paul Kagame. Asomta Kabuyi n'ibyadushikiriza.
Umuhango wo kwizihiza umunsi w'intwari witabiriwe n'abayobozi bakuru b'u Rwanda barimo President Paul Kagame ni umuhango utarengeje iminota 15. Usibye gushyira indabo hubatse ikimenyetso cy'ubutwari byakozwe na Perezida Paul Kagame ndetse n'uhagarariye imiryango n'ibihugu byabo mu Rwanda Ambassador Kabonero Richard. Nyuma ya saa sita abo mu miryango y'intwari ishyinguwe i Remera ku gicumbi cy'intwari baje nabo gushyira indabo ku miryango yabo. Ni ku nshuro ya kabiri kwibuka umunsi w'intwari bikorwa mu byiciro bibiri ikibanzirizwa n'abayobozi ndetse n'icy'abagize imiryango y'intwari ishyinguye ku gicumbi cy'intwari Remera nabo baza nyuma gushyira indabo ku babo. Minisitiri wa siporo n'umuco Uwacu Julienne yabisobanuriye itangazamakuru.
Muri uyu muhango dukora nyakubahwa Perezida wa Repubulika araza akabahagarariye abanyarwanda bose agakora icyo kimenyetso mu izina rya twese ariko ntibyambura uburenganzira abo muri iyo miryango y'intwari kuba nabo baza bakabikora.
Muri uyu muhango hongiye kumvikana ko nta mwihariko abo mu miryango y'intwari cyangwa n'intwari zikiriho bazakorerwa mu rwego rwo kubafasha. Ministri Uwacu Julienne avuga ko abantu badakwiye guhabwa kato ko bakwiye gufashwa nk'abandi banyarwanda.
Umwihariko nuko babyaye iyo miryango yabyaye cyangwa yavutse mu intwari ni umwihariko ukomeye. Naho ibindi kubijyanye n'ubuzima ntabwo dushobora kubaha kato ngo tubashyire ahantu habo hihariye. Bagomba kubana n'abandi bakaba nk'abandi banyarwanda, ibibazo byabo tukabikemura nk'uko dufasha n'abandi banyarwanda kubikemura muri gahunda zitandukanye z'igihugu.
Kugeza ubu mu Rwanda intwari zemejwe ziragira kuri 53 harimo izigera kuri 40 z'abakiriho. Intwari z'u Rwanda ziri mu byiciro bitatu: Imanzi, Imena n'Ingenzi. Urwego rw'Imanzi ni rwo rushyirwamo abantu batabarutse badateshutse ku butwari nk'uko bisobanurwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe. Nta muntu ukiriho ushyirwa muri uru rwego. ubishyikiciro kirimo umusirikare utazwi uhagarariye ubutwari bw'abaguye ku ntambara yo kubohora u Rwanda hamwe na General Fred Rwigema wayoboye urugamba ku ikubitiro urwego rw'Imena rugaragaramo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa rwa Gasana Michel Madame Uwiringiyimana Agata wabaye ministre w'intebe mu mwaka w'1993 akaza kwicwa muri genocide n'itegeka Félicité wiciwe muri cyahoze ari prefecture ya Gisenyi mu gihe cya genocide yanze gusiga abatutsi bari bamuhungiyeho harimo n'intwari z'abahoze ari abanyeshuri bigaga Inyange mu mwaka w'1997 basabwe n'abacengezi kwitandukanya abahutu bakajya ukwabo n'abatutsi muri uyu mwaka babyanga bakicwa n'abacengezi 40 muri bo baracyariho abandi barindwi bishwe icyo gihe Imena n'ingenzi n'inzego ebyiri zishobora gushyirwamo abantu bakiriho ariko kugeza ubu ngo nta muntu urashyirwa mu ngenzi ngo ubushakashatsi buracyakomeje nk'uko byasobanuye na Bwana Habumuremyi Pierre Damien umuyobozi w'uru rwego
dufite abakandida barenga 200 abo bakandida barenga 200 barimo barakorwaho ubushakashatsi hari ibyiciro bitandukanye hari ibyiciro by'abagomba guhabwa kuba intwari z'igihugu ariko hari n'abagomba guhabwa imidari bavuga hari n'abagomba guhabwa impeta biterwa n'ikiciro cyaburi rwego ikiciro cy'intwari ni ikiciro gihebuje
ibyiciro by'intwari byinshi bigaragaramo abakoze akazi ko kwagura igihugu no kurinda igihugu ariko ministri wacu Julienne ushinzwe umuco na siporo avuga ko mu bihe bizaza hashobora kuzaboneka intwari mu bindi byiciro by'abanyarwanda bagaragaje ibikorwa by'indashyikirwa
uyu munsi haramutse habonetse nk'umunyarwanda ukora ubushakashatsi akavumbura urukingo rw'indwara yugarije abanyarwanda icyo gihe abayakoze igikorwa gikomeye kizagira akamara abanyarwanda ashobora kuba intwari mu cyiciro cy'abaganga umunyeshuri cyangwa umuhinzi cyangwa umuntu ushinzwe umutekano cyangwa umurezi uwo ari we wese cyangwa umunyamakuru kuba intwari rero biraharanirwa birashoboka kandi umuntu ashobora kubigeraho aho yaba ari hose
Umunsi w'intwari wizihijwe kuri uyu wa mbere tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri ubaye ku nshuro ya 22 usibye ibikorwa byo gushyira indabo ku gicumbi cy'intwari kiri Remera mu Karere ka Gasabo cyakozwe n'abayobozi bakuru na bamwe mu miryango y'intwari zashyinguwe ubundi ibindi bikorwa byose byo kwizihiza uyu munsi byabereye mu midugudu insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti duharanire ubutwari twubaka ejo hazaza uyu munsi wabaye ikiruhuko mu gihugu hose Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze Asumta tuze mu Burundi naho ahingingo yifutwa cyo gufungura mu gitondo muri kaminuza y'u Burundi yagiye mu ngiro kuri uyu munsi wa mbere Fidelite ishatse niwe atubwira uko abanyeshuri bavyakiri
Twashitse mu kigo cya kaminuza y'Ikiringe cy'isasatu z'agatondo zibura twasanze abanyeshuri bababa ijana bagandagaje mu kibuga hafi y'ubwinjiriro bw'ico kigo
Sinaronse impuzu yirabura ariko nubwo bimeze kurabona yuko nambaye impuzu irimo barayirabura iki ni cyerekana yuko ndabashigikiye
Uyu ni umwe w'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Burundi mu kigo cy'Ikiriri uyo mwambaro wirabura uvugwa niwe wari wambawe n'abatari bake abanyeshuri biga muri ico kigo twabonye abanyeshuri kuri uno wa mbere bashinyogaragaza kabaro kabo babikije ambaro wirabura usobanuye ikigandaro hamwe no mugota ajya mu ishure
fise umubabaro ngira ngo ntari bwigere ngira kuva ninjira muri kaminuza y'u Burundi bonye ukuntu petit déjeuner dusa nk'abari bamenyereye nkaba mbona none ubu ingingo ifashwe nk'umwana bakuye kwibere batamumenyereje fise umubabaro munini ntumva ingene no gusigura nico gituma ngira ngo nabuze nibirenga ibivyirabura nakuba nabyambaye
ubuyobozi bw'ibigo bya kaminuza mu gufata ingingo uvuga yuko ibiciro ku isoko byaduze kandi ko afise ingwane y'uburyo ivyo biruko mu gihe ubyo leta ya kaminuza Burundi bwagabanutse hisunzwe amafaranga kaminuza yahawe umwaka uheze kuyatekanyije gukoresha uno mwaka havuye ku miliyoni zirenga 330 z'amafaranga y'amarundi naho biruko abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi twaganiriye bayibonamo akarenganyo kubwabo hari ingwane y'uburyo nibwo bafata bonyene
ntiboce bafata uhereye ku bakozi ba leji cyangwa n'abandi bantu bari mu bindi bintu barafise imishahara bagira namba ari ukene bwabaye bwa universite bavuze ati bose bakagenda baramanutse bagakora kugira ngo twese namba ari ukene tubibemo twese tubone umenga ni gihano abanyeshuri ko barabamwe ntitwovuga ngo ni ingingo nyene ngo bivanye n'ubukene ahubwo ni gihano turimwo simbona aho bonyango bagomba ko twirukana kugira ngo dutahe nande je ntavyo mbona
ikigo cha kaminuza uza higihu kirikiriri kigizwe n'ibisata bibiri harimo cyo kwinonora imitsi n'ikijyanye n'ubuhinga abo biga mu byo kwinonora imitsi EPS mu Fransa y'Igifaransa bavuga ko hanini iyo ngingo izobakora ko basaba mu kigo cy'u Burundi Petero Nkuru nziza ko yotahura ingwane barimwo Ndige nawe nyene yize muri yo kaminuza mu cyo cyatacu kwinonora imitsi.
Twe turutushe cyane kubera umubiri wacu ukenera ingufu nyinshi iyo turiko turakora. Tutarosa ku kayi, byento muzokumva twishwe n'igituro. tuzo takaza sikre nyishi atari kipirasi uturo. Tuwagomba dusabe umukuru w'igihugu kuko na wene aricho gisata yizi. Kuri bishoboka byose nimbi yo ngingo yo fatwa burundu hapfumi habaho exception kuri noreze peso kugira ngo yose kare dutakaza turabe tuyire kipere twicwa na vya bituntu na ya diabete.
Ako barakajya ni futwa gicayi kubanyeshuri muri kaminuza ya Burundi kagaragaye mu kigo cha kaminuza cikiri gusa mu kigo cyo kumutanga ari naco kigo gitwara ibindi byose mu bwishye bw'abanyeshuri bahaba igihe twacige kisazi biza gatondo nta kintu nakimwe kidasanzwe twahabonye uburiro bwari bwugaye abanyeshuri batari bake bari bamaze gushika amashuri yabo abandi nabo twahuriye mu kayira ariko barajayo twabajije bo biko bakirishirwa mu ngiro giyo ngingo fite cyaye mu gatondo batwishye ko yababaje ariko hari imvo zituma atashobora ari bukore imwe muri zo nuko abanyeshuri b'indongozi zabo batabiyumvamwe
hari ingorane ya mbere yuko taburongozi bafise bashobora kuba biyumvamwe bemera kubyo bafise ingorane yuko nica bo bitwa ngo nabarongozi bovuga abanyeshuri badashaka gukemera cyangwa badashaka gukorana kugira batore umuti w'ingorane yo bihari hama ikigira kabiri iyi ngingo yaje mu gihe kibi kuko yaje mu gihe abanyeshuri bari mu bibazo bamwe barashaka kuba bari mu bibazo basubiramwo abandi bari mu bibazo bya mbere n'uwese abariko yiruka n'ibibazo byiwe ni kujamu girango bafata ingingo.
Uwo mugambi wo kugaragaza kabaro mu guhagarika ivyigwa hari abanyeshuri banse kuvugira ku byuma byacu ariko batubwiye yuko batawushigikiye. Bamwe muri bo batubwiye yuko iyo fotwa n'icyo cyatacyo bibabwiye abandi nabo bakabona yuko hoje imbere cyane cyane ibiganiro gusumba igikenye ari cege yashurongoye abanyeshuri mu kigo cikiriri ahamagara abanyeshuri kugira ubumwe
uno munsi batwaye akayi ejezo wa bourse no kuvuga dusanzwe tuzi yuko no mu kirundi bavuga yuko umuswa urya umuhini usotera isuka ejo hazogenda ikindi nico gituma abanyeshuri bibaza ko tutari kumwe iyi ngingo itabafata ndazi barimwo bagaruka ku gatima kuko ubu bumwe naho bwoba buri ko burahera uno munsi nibugaruke kuko novuga mu ijambo rimwe ingingo ikona umwana w'umurundi wese ari muri kaminuza y'u Burundi
bamwe abanyeshuri bagaragaje akabaro kabo batubwiye ko ingingo idafuswe batasubira mu ishure abarongoye batubwiye nabo yuko bagiye kwicara hamwe nabo baserukira kugira ngo bigire hamwe ico bari bukore hamwe yongingo itofutwa umuyobozi w'ikigo cya kaminuza y'u Burundi Anatole Nzinahora yadushutse ku yongingo yifuswa gicayi ku banyeshuri ayi ntabanduka
kubganje mbona yongingo itazosubwa mu twayifashe kubera impamvu ziboneka murazi abanyeshuri hariho bamwe umva batevye jende umwarimo niyo tuko turigisha bumva kumwe rabumva ukivuga n'abandi bumva basubiye mu gatano
iyo ngingo ifuta itango gicayi mu bigo vya kaminuza yafashwe n'ugwego nshingwa ntwaro rw'ibigo vya kaminuza igenekezo ya 21 z'ukwezi kwa mbere yagiye mu ngiro kuno wa mbere igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2016 Ibujumbura Fidelite ishatse y'urya Amerika
urakoze Fidelite abadandaza bo mu isoko rikuru ryo mu gisagara cha Gitega bari doga kuva aha bajejwe gutunganya iryo soko bafata ingingo yuko atakintu na kimwe cigifungurwa gitetse kizosubira kwinjira muri iryo soko Fidel Antoine Sabimana yakurikiranye iyi nkuru arayidushikiriza
iyo ngingo yo kubuza abadandaza kwinjiza ibifungurwa bitetse mu isoko yafashe mu kwezi k'umunani k'umwaka uheze inyuma y'isoko riri ahitwa ukabasazi ku metero nka 60 uvuye ku isoko rikuru ryubatse kijambere mu gisagara cha Gitega rifashwe n'umuriro rigasha rigatokombera bagifata iyo ngingo babanje kwirukana abahora badandaza icyayi mu isoko hagati ico gihe abajeje gutunganya iryo soko bavuga ko ari mu ntumbero yo gukinga impanuka z'umucano iyo ngingo yo kwirukana amarestora mu isoko hagati abadandaza badandariza mu isoko rikuru ry'Igitega bavuga ko bari bayishimye ariko kubabuza ko muhiri wabo babagemurira ibifungurwa bihiye vyabaguye nabi uyu ni umwe mu badandaza bakorera mu isoko rikuru ry'Igitega
ingingo yo gukura amarestora mu isoko cyarayishimye mugabo hari ingingo yindi bafashe ngo nivyo kujya bakuyimuhira nituje nibabizane ngo tubige tubizanye bacha babitwaka ngo nitubige none uwumva wowe uri kurarondera amafaranga mu isoko bakakubwira ngo mwese muzogende muri restaurant kujya ibidandaza mu bisige ngaho si vyiza batakaza kutureka bakazana ivyo kujya bivuye muhira tukabijya nivyo tuba tubwire kutuguza kuri restaurant tukabirira ku kibanza kubera nta muntu yorondera amafaranga atayajya none izo nguvu tuzikura izo nguvu ntituziro amata barabemere kuyadandaza mugabo agatumbura ntibabemerero kuba bakinjiza mu isoko nibatureke tujye turonke nguvu zo kuronde none ayo mafaranga tuzoba turi ko turarondereye kiyoba maze
ko mudandaza nawo vuga ko asanzwe ari umuntu gutembera mu bindi bihugu kandi yasanze bafungurira mu isoko ndetse ni Bujumbura barafungurira mu isoko kiretse mu isoko ya Gitega gusa
jewe ndi umuntu nkunda kugenda genda naragiye mu Buganda naragiye muri Tanzania umuntu uzeye muri Tanzania naragiye muri mu Rwanda narakoreye ibihe birebire nta soko ni mitari batariramo atari isoko y'iwacu nyene bavuze bati ni Bujumbura hose uraze woho bararira umuntu abyikuriye muhira
abagirira ingorane cyane cyane nabafise ubugwayo batuma ifungurwa zabo zitegurirwa muhira iko nabo ntibemererwa kwinjiza ivyo bifungurwa mu isoko mu gihe mu maresitora yegereye iryo soko rikuru izo fungurwa ziba zidashobora kuboneka
ndagwa karore nkagiye mfise probleme ya istoma sinjwa kurya icyari cyose zibanza ni ntigeza kurya imbya bankure muhira mugo bazifashe ngaho bacya bazidugana ku mukuru w'isoko urumva twese tugira ingorane yo kubaho kandi tukagira ingorane yo kubaho atana amahera hari turiko turirukanga turondera amahera ya komine ukacubura byose byose bigeza bikwankira
bamwe mu badejwe gutunganya iryo soko nabo batashimye ko tubafata majwi batubwiye kwiyunga ingo yafashwe mu ntumbero yo guhimiriza isuku co kimwe no kurinda impanuka zituruka ku muriro uba wacanywe mu isoko abadandaza bo bavuga ko ivyo bidafashe kuko injya zivuye muhira ziba ziri mu masorori kandi zitaba ziri kumbabura twarondeye Valentino Nahimana musaneri wa komine ya Gitega kugira ngo agire ico bivuze ko ariko nitwashoboye ku murongo Igitega Fidel Antoine Sabimana kubwije ijya America.
Ubu ni wa mwanya w'ivyumviro ku bibazo bitandukanye abanywani bacu bashikiriza bakoresheje ubuhinga nguruka na bumenyi mugenzi wacu Eugene Mukankusi niwe yegeranije ivyumviro bashikirije kuri Facebook.
Polisi y'u Rwanda itangaza ko imaze guta muri yombi abantu benshi bakekwa gukorana n'umutwe w'iterabwoba cy'Islamu Islamic State cyangwa se Eta Islamic. Ni nyuma yaho mu mugoroba wo ku cyumweru tariki 24 ukwezi kwa mbere umwaka w'2016 polisi irashe ikica Imam Muhammad Mugemangango wari Imam wungirije umusigiti wa Kimironko. Uyu yarashwe hashinjwa gutoroka ubutabera ku byaha byo gushakira abayoboke umutwe w'iterabwoba wa Islamic State. ACP Theos Badege ukuriye ishami ry'ubugenzacyaha yirinze gutanga imibare n'imyirondoro ariko yemeje ko hari abandi bafatanyaga na Muhammad Mugemangango mu bikorwa bamurashe bamuziza. Yavuze ko mu batawe muri yombi mu minsi ya vuba barimo abazagezwe imbere y'ubutabera abandi bakarekurwa hashingiwe ku bimenyetso by'iperereza. Nyuma y'iperereza ry'ibanze umukuru wa CID mu Rwanda yirinze kubwira abanyamakuru imyirondoro n'imibare ku bandi banyarwanda bakurikiranyweho gushakira abayoboke Islamic State batorokeye mu bihugu bituranye no hanze yabyo. Yavuze ko barimo gukorana n'ihuriro rya polisi mpuzamahanga Interpol ngo batabwe muri yombi. Ibikoresho igipolisi cy'u Rwanda gishingiraho cyemeza ibikorwa by'iterabwoba birimo ibitabo, amasede ndetse n'ubutumwa bugufi bwaciye ku ikoranabuhanga hagati y'abanyarwanda na Islamic State. Ibyo byose ariko nta na kimwe polisi yagaragarije itangazamakuru. Abatawe muri yombi bose babarizwa mu idini rya Islam. Ku rubuga rwacu rwa Facebook abakunzi b'ijwi rya Amerika bavuze kuri iki kibazo cy'abayoboke b'umutwe wa Islamic State. Uwita Kadisimbi Nziza ati nge muri family yanjye na abayisilamu no kuvuga mu muryango we atari koje ntabwo ninjiyemo cyane bya bindi bita ubuheza nguni cyangwa kwimarira mu idini ariko hari inyigisho mbi bafite inyigisho zitari nziza pe ati uzu umuntu ukubwira ngo umuntu utari umuyisilamu ngo ni umwanda akwiye gupfa ntukwiye kuba inshuti nawe ukibaza ese ibyo nibyo Imana ibabwira. Agakomeza agira ati nibareke kwigira imana basenge imana. Atukumva umuntu arafana ISIS, hari Shababu, Boko Haram atari kubundi ayo madini atarabaho ntawo bagaho atubundi badutoza kugenda cyangwa se kubaho nk'abanyamahanga kubera iki ati ibi bidini bazabihambirize bisubiri wabo kuko ndabona ariho hasigaye amacakubiri ati ngaho ngo abadahuje ntibabana. Michel Kete ati kabisa ntabwo dushyikiye abashaka kuroha abana b'u Rwanda muri ubwo bwiyahuzi. Clovis Bryant Muheto ati Islamic State ni umutwe utandukanye cyane n'iyindi mitwe y'iterabwoba yakabayeho kuko umaze kuyobya benshi mu rubyiruko ati kandi kuhagarika ntabwo bizoroha kuko hari ibihugu bya rutura bifite mwinyungu. Barthelemy M. Bitana ati nabandi baraswe niba ariyo migambi bafite kuko isi dukeneye na mahoro. Mutwa Juva ati nibafate abo bantu babuza abandi umutekano. Only Gift ati nibafate ivyo bikehwa bwenge bizana isenzi bisasu byo kuturitsa ngo bica bija mwijuru. Naho Emmanuel turi kumwe hari nawe dusorejeho ibyo bakunze bijwi rya Amerika batwandikiye uyu munsi ati ni intambara hagati y'ubutegetsi n'idini ati niyo irimo kuba nk'uko byahanuwe mu byahishuwe na Yohana.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri aka kanya ya muri imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru avuga hirya no hino twabashikirije. Inama igira ya 2026 y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika yarangiye mu mpera z'indwi turangije Addis Abeba ku mugwa mukuru wa Ethiopia. Burundi nibwo bwashimikiwe ko cyane ku rutonde rw'ibibazo byihwejwe. Umutegetsi mukuru w'urwego rujejwe amahoro n'umutekano w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika Ismail Shergui yatangaje ejo kuw'Imana ko umuryango w'ubumwe bwa Afrika utazorungika inteko zijeje gucungira umutekano 5,000 zari zategekanijwe mu Burundi. Perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza ntiyari yitavye inama y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, leta yiwe ikaba yari yagabishije kwirungikwa ry'inteko zijeje gucungira umutekano mu kuvuga ko zobonwa nk'inteko zije gutera igihugu. Aho kurungika izo nteko, umuryango w'ubumwe bwa Afrika uzorungika umugwi w'abategetsi bakomeye bawo i Bujumbura kuganira ivyerekeye gushobora kurungika inteko zijejwe gucungera umutekano. Umutegetsi mukuru ajejwe agateka ka muntu mw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Zaid Rad Al Hussein arafise impungenge zikomeye ku bibazo bitera vyiyongera mu gihugu c'u Burundi, akaba yagabishije ko bategerezwa gufatwa ingingo zigenewe gutuma igihugu kidatera kija mu kaga. Said Rad Al Hussein yerekanye uno munsi kwa mbere ko ababajwe n'ingingo y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika kutarungika inteko zijeje gucungira umutekano 5,000 mu Burundi. Amenyesha ko ingingo y'ukurungika izo nteko yashizwe ku ruhande muri iki gihe mu gihe ibindi biganiro n'abategetsi b'u Burundi biriko biraba. Rad Al Hussein yabwiye Ijwi rya Amerika ko uruhagarara n'ubwicanyi mu Burundi ari kimwe mu bibazo bikomeye cyane ku vyerekeye amakungu muri iki gihe. Menyesha ku twigoro tw'amakungu tugenewe guhagarika uruhagarara n'ubwicanyi mu Burundi tutariko turakora muri iki gihe. Zaidi yizeye ko kubona amakungu abandanya ashimikira ku Burundi bizogira ico bihinduye. Leta ya Iowa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanguye uno munsi kuwa kane amatora y'abazohagararira imigambwe yabo mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kw'11. Ayo matora ategekanijwe kubera mu mashure 1,681 mu bibanza by'abajejwe kuzimya imiriro no mu bindi bibanza muri iyo ntara. Abakandida babiri bari imbere y'abandi mu mugambwe wa Republika, Donald Trump na senateur w'intara ya Texas Ted Cruz, n'abandi bakandida batari bake bariko bagirisha andi makoraniro mu gihe amatora yegereje abakandida b'abademokrate bakomeye. Hillary Clinton yahoze ari umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika na senateur wo mu ntara ya Vermont Bernie Sanders bariko bahiganwa bimwe bikomeye. Intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu gihugu cya Syria Staffan de Mistura ariko agerageza uno munsi gutuma ibiganiro vy'amahoro bibandanye Geneve aho leta y'igihugu ca Syria n'abaserukira abayigwanya bitavye ivyo biganiro yamara bataragira uruhara ruboneka muri ivyo biganiro. Umunyama umushikiranganji ajejwe intwara yo hagati wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Sally Jewell yarangije urugendo mu karere ka Afrika ku munsi wa gatandatu aho yahagaze ubwa nyuma mu gihugu cya Afrika y'Epfo yateye akamo kuko amakungu yokorera hamwe mu rugamba rwo kurwanya ubucuruzi bw'inyamaswa. Nshuti mwakurikiranye ibiganiro twari twabateguriye kuri isaha aha niho bigarukiye. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Dushimiye kandi Fatou Alimas Kalala yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguye. Kuri mikro mari 10 n'ange Fidel Niyongabo tubashimiye tubifuriza umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.